Ikiganiro yaga, ikiganiro yaga, ikiganiro kibazaniye inkuru z'akamaro zijyanye n'ubuzima bwa buri munsi bw'impunzi z'Abarundi n'imiryango y'abakongomani y'abakiriye mu ntara ya Kivu Bumanuko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikiganiro yaga kizanywe iwanyu n'ishyirahamwe Internews ifashijwe uburyo bw'amafaranga n'ubumwe bw'i Burayi.
Kaza nshuti namwe bakunzi b'ikiganiro yaga, ikiganiro kiremeshejwe na Maria Karoni ni nahazo. Duhereye amakuru yacu mu rusendikiziga cy'umwana w'umuyabaga w'umuhungu w'imyaka 13 cyatoye mu gatondo cyo kuri uyu wa kabigenekezo rya 2026 ruheshe ku kivuko cya Gatunguru ku kiyaga Tanganyika. Nyakwigenda yarazwi ku izina rya Elisa niyo mwungere akaba yabaye yishwe n'ingona. Emerance niyo nkuru dufitiye inkuru ndende mwumva mu ijwi rya Odeta Nibizi.
Uwo mwana yariwe n'ingona yarazwi ku izina rya niyo mwungere Elisa akaba yarafise imyaka 13 yarasanzwe ari mu mpunzi z'Abarundi zo mu Rusenda muri village ya 28 bloke 9 parcelle ya 5. Se uwo mwana Kizimana Claude akaba yemeza ko yagiye ajyanye n'abandi ejo hahise koga ku kiyaga cya Tanganyika ariko ntiyigeze agaruka. Abandi bana baje bamubwira yuko uwo bari kumwe yazimiriye mu biziba byo ku kiyaga. Akaba ari muri iki gitondo hatowe icyo kiziga cy'umwana ku nkengera z'ikiyaga, akaba yari yuzuye ibikomere nk'uko byemezwa n'umubyeyi wiwe. Twamenyesha ko isanganya ryo kuribwa n'ingona mu kiyaga cya Tanganyika ribaye irya mbere kuva abanyeshuri batanguye uburuhuko.
Tubandaniriza amakuru yacu mu gisagara cya Buvira. Umusi umwe mwitabye Imana abandi batatu barahunga. Ivyo nivyo biharo vy'imfata kibanza bitangazwe nyuma y'imigwano yabaye hagati y'abajeje umutekano n'abasuma bitwaje inkoko ibarabara gitiriwe Uvira mu gisagara ca Uvira muri ino joro rya Rayikeye. Abo basuma bashaka kwiba bikorera ubwaro bwo kuri iyo barabara bakaba baguye mu mucego w'igipolisi kijejwe gutabara.
Haraye hibonekeje ikiziga mu gisagara ca Uvira aho hari imishamirano hagati y'igipolisi n'umugwi witwaje ibigwanisho mu masaha yasanzwe z'ubuca bw'uyu wa kabiri. Ibyo bikemezwa n'ubuserukira amashirahamwe yigenga, bikemezwa kandi n'umukomanda w'igipolisi caho nyene. Ku bwa Colonel Gilbert Serushago, abantu bane bitwaje ibigwanisho inyuma y'uruhanahano rw'amasasu niho umwe muri abo bane yaciye yitaba Imana, abandi baca bayanyagira mu ishyamba. Alexander Bizimana ku bwa Yanina Mbere Karembire mu gisagara cya Uvira, ikiganiro yaga.
Tugaruke mu Rusenda. Inzu y'umukuru wa village ya 24 yarahira tokombera mu ijoro ryo kuwa 24 rishyirwa 25 ruheshe. Umukuru w'igipolisi mu ikambi ya Rusenda Komiseri Obadia Gwanga baremeza mu makuru akamenyesha ko igipolisi arongoye cyatanguje amatohoza. Nikumana Raja umukuru wa village ya 24 yaganiriye na mugenzi Anje Emerance niyo kuru amubwira uko byagenze.
Ndikumana Rajabu mba muri village 24 bloke 2 parcelle 7. Byadushikiye rero tari tujyanye mu ijoro, hama hageze saa 8 tucatumva abantu bariko barakoma induru ngo mwebwe mwebwe nimubyuke muriko murasha. Hama tuca turabyuka turasanga inzu iriko irasha n'ibintu byose biraka biratokombera. Dusohose hanze turasohokanye abana bonyine nta kindi kintu tutasohoye mu nzu.
Mu kurangiza haraheze imbwa zibiri umunyobozi w'isoko yo mu nkambi ya Rusenda utanguje ibikorwa byo gusukura iyo soko. Icyo gikorwa ko kirangurana n'abadandaza bo muri iyo soko. Alexandre Bizimana dufitiye inkuru ndende.
Ibyo bikorwa bikaba bimara amasaha abiri guhera isaha imwe ya gatondo kugera isaha zitatu, aho umudandaza wese ategereza kwitaba kurangura icyo gikorwa. Abasomyi bo muri iryo soko barashima icyo gikorwa cyatunganijwe n'uburongozi bwaryo. Iyo soko iherereye mu ikambi neza na neza muri site ya Rusenda ku bwinjiriro bukuru bw'ikambi.
Nitwa Manirakiza Vensa, nkaba mpagarariye abacuruza ngaha ku rwego rw'amabutike. Icyo gikorwa rero twaracyaye hamwe turakiraba tuvuga duti isoko ntabwo giguma ngaho ritariko rirakorwa mu bikorwa rusange. Isuku ni rike uriko araraba abaguri bidandazwa batangaho ibyo bakoreye ko. Reka dufate umunsi wa gatanu tuharire ibikorwa rusange, dufate umwe amasaha abiri. Amasaha abiri rero nkuba yuko abakomitare bose baregeranya abantu babo bakaja mu bikorwa rusange, nuko turategura ikibanza duhuriramo hanyuma tugakora ibikorwa rusange.
Bamenya ko iyo soko isanzwe ihuriramo impunzi n'abakongomani ku byo bakenera bya misi yose. Alexandre Bizimana kuva mu kambi y'impunzi z'Abarundi ya Rusenda ku ikiganiro yaga.
Ikiganiro ya gacuno munsi natugisozereye mwa gitegure na Serejo Bisimwa agarano yakubuga horaje umuvajyari ryanene nazwe Maria Karoli kiraho muba mubahwe na gahwane.